Umweru cyiza.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne.
Mwaramutse twese mu kundi kiganiro dusangira ijambo. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe n'abatumire bacu ikibazo cy'umutekano cyabaye ndanse kuri kimwe mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Ibiyaga Binini aricyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. N'abatumire muri kiganiro ni abashingantahe bazi cyane icyo gihugu kandi banonosoye ibijyanye no gutorera inyishu abatati. Turi kumwe na Leonard Nyangoma, yigeze kuba umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu Burundi. Mwaramutse neza Leonard Nyangoma.
Amahoro neza Frederic, amahoro neza Paul Ngonzimana, yaramwire kandi n'Abarundi n'aba mu karere bose k'ibiyaga binini, reka n'abandi bose ku isi yose batwumviriza, ariko baratwumviriza.
Turi kumwe kandi na Professeur Emerite Paul Ngonzimana, yigeze kuba arongoye igisata cya psikoloji muri kaminuza y'u Burundi. Yarigeze kandi kuba umukuru w'umwambwe w'abakozi. Muri aho namwe Professeur Paul Nkunzimana.
Yego, turamushagiye. Urakoze cyane ko wandumiye. Ndamukije kandi n'uwo dusangiye ikiganiro Nyangoma. Yego, turakomeye. Urakoze cyane.
Ni byiza cyane rwose. Uyu munsi rero nk'uko nariko ndabivuga, tugiye kuvuga ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo. Nta urinda gusubiramo utwigoro twagiye turaba mu myaka iheze two kugerageza kugarukana umutekano mu cyo gihugu kirimo n'imirwi itandukanye itwaje ibirwanisho irimo umurwi munini M23, imirwi irwana ku ruhande rwa leta ya Congo hamwe n'ishyigikiye umurwi M23. Kuva ku twigoro tw'amahoro mu biganiro vy'abereye Addis Abeba, vy'abereye Nairobi, Rwanda, eka ni Bujumbura, vyose nta kintu kiraboneka coba kimaze gutuma ingwano icureka. No muri imisi amakuru atangazwa ko impunzi zibandanya kwicwa, eka umurwi M23 wasubiye gutara mitwe na leta ya Congo. N'amakuru aguma atangazwa muri iki gihe, ivyo biva kuki? Reka dutangure kuri we Professeur Paul Nkunzimana.
Ego, murakoze cyane rwose Fredi. Ego, by'ukuri bimwe wabiciye ku masonga kubyerekeye ibyo wise utwigoro tuhaba kugira ngo amahoro aboneke muri guca ca RDC Congo. Ego, nizo amasezerano, hari amasezerano menshi cyane rwose abantu b'icyo gihugu. Hariho amwe amwe umuntu yavuga ari Lusaka, hariho ari Pretoria, hari abaye amasezerano bisa ko kaze ya Addis Abeba, hariho amasezerano y'i Rwanda, ya Angola, amasezerano y'i Nairobi, yo nayagira gatatu. Ego, hari abaye n'amanama i Bujumbura. Urumva nta mahoro nanoneho ashobora kuboneka nk'uko byagiye byigaragaza.
Ayo manama n'ayo masezerano ko ari byinshi, Paul Nkunzimana, ni kuki atacubishikako?
Ego, igituma atanashikako nukuraba ubwa mbere ho iyo ntambara ikivako. Murabona iyo ntambara igira imare imyaka irenga 30. Imyaka irenga 30 haba intambara, abantu bicwa ku munsi ku munsi. Icyo biva ko rero si kintu ni uko icyo gihugu cyitwa Congo iyo gifise ubutunzi bumwe buteye ubwoba, hamwe uhoraho ubwo butunzi cyane cyane umuntu afashe cyane cyane ubutare. Urabye ibiharugo uvuga ucugire ikizunguzungu, hari ubutare bumwe buteye ubwoba gushika hamwe n'abahinga nabo ugira ibibi bavuze icyo gihugu ari skandale jeolojike. Ni ukuvuga ubutunzi buteye ubwoba, ni ubutunzi butunze ibihugu byinshi ku isi. Kandi nonakubwira nariko baratwumva yuko aho muri Congo jewe narigize guharura 2016 amashyirahamwe mpuzamakungu yarahaye izo bita multinationale niba ubutare aba multinationale yarenga 85 hanyuma imigwi nayo imigwi nayo ifasha mu gusuma imigwi ifise ibigwanisho yarenga 130 muri kiriya gice cyo mu buseruko bwa Congo bumva ko ibyo bintu biteye ubwoba icyo biva kuri yose ikindi kandi nanoneho ayo masezerano yose ashyigikiwe n'ibihugu rutura n'amashyirahamwe mpuzamakungu hariho n'ayo masezerano yabaye Rwanda ubwa mbere hoho mu murito bwa yuko n'ejo bundi hari habaye icyo abanyamerika bise ngo trêve humanitaire byagizwe navuze na Maison Blanche kwa Joe Biden yuko bataza amayinga abiri we kugira ngo abantu bashobore kuronka ibibatunga bashobore kuronka n'ukuntu bahunga n'ibindi n'ibindi urumva izo rero ni ukubera yuko amakungu arashyigikiye intambara ega buryanye
ariko muvuze ko leta y'Amerika yasabye ko agahengwe kuvuga ko ishyigikiye intambara na gatoya
urumva n'ubundi n'ibindi byose ayo makuru yose yaba ayi Lusaka yaba ya Pretoria yaba ya Luanda na cyane ya Addis Abeba ya Kolkata yavuzwe cyane rwose yo mu 2013 n'aya makuru y'ibi y'u Rwanda ni ukuvuga igihugu rutura yitwa yuko ashyigikiye ayo makuru ariko mugabo ndashaka gushyira mu ngiro kuko ibyo bihugu rutura ntabyo bashaka ntabyo bifuza kuko bashaka kubandanya basahura ubutunzi kandi nanone bakanatuma n'ibihugu byo mu karere kugira ngo muribuka yuko ibihugu byac Congo irimo ubundi harimo n'ibihugu bya SADC ibyo bihugu byose byo mu karere byose bijya muri icyo gihugu nta kindi baja gukora hariya baja gufasha kwiba ubutunzi bakorera zijya multinationale
ariko umugambi nyamukuru w'inteko zose zarungiswe muri icyo gihugu ni ukugira zigarukane umutekano ariko reka n'uwundi tubaze n'umushinga ntanyanguba nawe icyo gihugu arakizi kubera iki amasezerano amanama yose aba afise intumbero yo kurondera amahoro muri icyo gihugu atakindi washika ku mwebwe mwibaza ko byo babiva kuki
urakoze Frederic emwe yewe njya gutsindagira ibyo nkunze Imana Paul ari kuvuga kandi ndabizi abivuga neza kugira ngo rero twumve igitero ibyo byose ni ikibazo gifise imizi muri kahise ka kera cyane ntitukibone uko kiri ubu ntikizanye ni ca kera cyane kuva igihe cy'ubucakara cya Esclavage hanyuma n'igihe cy'ubukoroni icyo kibazo cya Congo rero hazi igihe kuko Paul yabivuze ifise ubutunzi bwinshi igihe abariko barakoroniza Afurika bari baje kudupfuka bamunda abadage abazungu abafaransa n'ibiki bashitse kuri Congo vyarabangiye bati itwawe n'umuntu umwe n'igihugu kimwe ntivyokunde reka twumvikane kuyitugabure tuyigabure niho bahurira Berlin ubudage mwaka w'1885 kugira ngo bumvikane gene Congo kuyigabura barumvikanye yuko umwe wese ashobora kuyihako mugabo ububirigi buri hagati na hagati nibo byo bereka byeta hari ibintu hari ya jayo na itazi nzitari wende y'ubukoroni zarimwo inyuma ubu harapfuye n'abantu benshi Congo urabizi igihe cy'ubukoroni miliyoni zirenga 10 mu gihe cy'umwami Leopold wa kabiri iyo igihugu cyaratakaje abantu kuko itunga rya mbere ku isi n'abantu hanyuma n'igihe Congo yikukiye hamaze kuba ingwano zirenga 8 ntiyamaze n'umunsi ntungwe bataramugwanya barava barabwica yumva iyo abonetse umuntu w'umugwana ashaka wese akunda igihugu agomba guteza imbere igihugu cya Congo baca bamugandagura Pierre Murere yamusubiriye oho haje utan urabona icyo bita utan iryo shyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bya rutura by'abagwanyi nibo biziriye icyo gihe n'umwana mutonya ndabikwirikira muri 1934 baraturira Congo baratongora rero ibituma vy'ivyo hari abaca kugira babivugavuke baca bagira ngo ni vy'amadini ngo ni vy'amoko ariko ikibibuza ni rya tunga kuko Paul yabivuze kandi iryo tunga twarigeranya rirya biri muri Aziya y'uburengero bita mu Wayenoriya abazungu bita mu Wayenoriya
ariko
petroli w'igazi murabona ko ari ingwano z'urutavana ko aho natwe iwacu muri ako karere hari korotan hari kobarte hari ubutunzi kama ngira ngo atandahamwe ubusanga
ndabona mwese muhurira ku kibazo cy'ubutunzi bw'icyo gihugu ni kuki none ubwo butunzi budatuma n'abanyagihugu baho bisununura turetse ingwano bama ni kuki badashaka kwisununura
bisununura ni gute ubwo butunzi bugakundira ubakundira navuze yuko Kongo n'igihugu cyagize amakuba abanyekongo bagize amakuba ubwa mbere adasanzwe navuze yuko ikibazo gifite imizimu mu gihe cy'ubucakara hanyuma mu bukoroni harishwe n'abantu benshi ni Kongo abanyekongo ntibigeze bigenga ngo batunganye ibyabo habonetse umutegetsi agomba abategetsi bagomba gutunganya iby'igihugu ku neza y'abanyagihugu baca bagandagura icyo nicyo kibituma niba hamwe Kongo yuhagarara neza ingwano zigahera ikitunganya twese twahabonera ibihugu bibana ibihugu byo muri Afurika n'ibyakure twese twumirirwa neza kubera Kongo imerewe neza boro wavuze ni nk'uko ukuniribwa n'isi tukitwara ku nzoka abo baza ngo bagiye guhagarikira ibyo biganiro usanga ari abo nyene bariko bararya Kongo bake barya mitsi abanyekwano bateye uruhagarara bateye ingwano i Kongo
tugarutse kuri mirongo
umuti rero kubatumye hari ingorane kubatumye hari ingorane ikongo rero
tugarutse ku mirwi mwavuze Professor Paul Nkunzimana imirwi myinshi ifite ibigwanisho uruhara rw'iyo mirwi n'uruhe mu gutuma ibyo biganiro byose bitagenda neza hari uruhara iyo mirwi iyo bifise
imbere y'uko ndishaka icyo kibazo nashaka kubara kunganira gatoyi kuyeje kuvugwa byekeye Kongo na n'inama yihuza utura yabaye uyu mu kibazo cy'umunani mu 2005 ubwo konkuru zatambiye bwa mbere nk'uko Kongo hari umutazi ko habaye muri Afurika mu bice bitari bike ibintu byo kudandaza abantu bimeze na traite de noir batwara abantu abirabure bakabatwara hakurya y'inyanja muri Amerika Uburaya n'ahandi ariko iyo konferensi rero yo mu 2005 kuby'ukuri imbere yaho Kongo ariko mwami w'Ububiligi yari yatumye Leopold wa kabiri yari yatumye abantu baja kumukorera ariko abantu nk'abastande n'abandi baja sane we nawe yatanga ubucampani karuta ya Kongo hanyuma arabona n'ibintu ubutunzi buhari hanyuma niho yaha raporo mwami w'Ububiligi rero muri iyo nama y'1985 Bismarck niwe yatwara Ubudage Bismarck niwe yagabiye igihugu cya Kongo agiha umwami uvuga rero ko igihugu cya Kongo cyo bita l'état de France du Congo yari igikoresho kikiba cy'umuntu yari propriété y'umwami w'Ababiligi ni naho byatangira umucyensoni mu myaka y'1990 n'imyaka hejuru gatoyi niho Leopold wa kabiri rero yaca aha igihugu akakigabira Ububiligi niho Ububiligi bwabaye koloni Kongo yabaye koloni y'Ababiligi hanyuma imigwi kuby'ukuri muri kiriya gice cy'ubuseruko irarenga si 30 irarenga 130 aho havuga 30 niyo bagizwi cyane kurusha iyindi ariko irarenga 130 urumva rero uruhara wambaye uruhara iyo migwi yoba ifise munoze muri izo biba hariya intambara cyangwa amahoro ataboneka ni ukuvuga iyo migwi ifasha ayo mashyirahamwe mpuzamakungu icukura ubutare yego nyago yabuze utare umwe umwe
ariko murazi ko mu bihugu by'umushiganahe Paul Nkunzimana murazi ko biyamirije iyo mirwi ikaba atanze impanuro ikaba afashe ingingo ibihano
oya urumva ingorane zihari nuko abo bitwa yuko abashigikiye ibyo biganiro n'ibindi wafwarondera ba usa ukabona iyo europeyene ariko ishyirahamwe ry'abanyemari y'abanyaburaya harimo Etats-Unis harimo ibihugu byose harimo Ububiligi iruhande ya Europeyene harimo n'Ubufaransa n'ayo masezerano n'amasezerano yose ako kandi yadusabye ibihugu byose byarimo na ONU muri Kongo murazi ko muri disikori hamaze imyaka 20 harimo ibihugu byose bya CIRGL bya SADC bihugu na EAC izo rero nta kindi bijya kurondera hariya atari ubwo butare kuvuga ngo ntuze ngo ari umutwigo nta twigoro tuhari na gatoyi kuko abo nyene
aho nyene bizwa yuko ari kugore kwarondera amahoro nibo batuma izo ntambara yo Monisco yamaze inyaka ndashika ka 2000 kandi ni Monisco niyo izo nteko buza makungu za Nations Unies sifise igitigi cyasikare ba mbere ku isi yose igitigi cy'ambere arubarenga 2020 uvuga iyo myaka yose yo Monisco nta kiti dukukingira gusabura ubutunzi
bushya nahe
ibyo byose bya EAC ibyo byose bya SADC nabindi kandi naroneho kugira ngo uramaze utagize n'ubushakashatsi mutatayiro kuyondera n'abantu bose usanga bagiye muri Congo iyo bagiye iyo bagarutse usanga bazana ibintu n'ibindi ibintu usanga bisunuruye nta kindi baje gukora ibyo bihugu byose nta kindi baje gukora hariya n'amashyirahamwe n'ibyo bihugu rutura ata kuja gukingira ugusahura ubutunzi bw'igihugu
ego me karamwe
ayo masezerano yitwuko masezerano y'amahoro masezerano feu accord cadre ivyo nye ni rido do fume n'ukuvuga n'ugukingira ngo busuma bakora muri kaya kare
namwe nyangoma uko niko mubona ico kibazo uruhara rw'imirwi yitwaje ibigwanisho twavuze kwirenga ijana n'indi n'uruhe igituma amasezerano yose ataco ashika ko uruhara rw'iyo mirwi ngo ndabona musana bavuga ko niyo mirwi yo bikorana n'abanyamahanga ivyo namwe niko mubibona
yabivuze bugeza de Paul yabivuze neza iyo mirwi ivuga ifise n'ibigwanisho niyo gukingira ayo mashirahamwe ngo vuze amakuru yo bita amamiliti nasionale ariko arasahura bwako byose bya rutura bikomeye byo mu burengero biriyo barike bivyanya bose bari hariya bariko barimba bagaca rero bakingirwa niyo migwi bashitse ibyo pole yavuze n'ibyo ibihugu byo mu kere bikora nk'ibicangiro nk'abatangiro ibihugu nyine bikeneye ubwo butare cyane cyane barabaho ko dukenya ariko byinshi bigenda muri abo bazungu nyene rero iyo migwi abayishinze nibo bwa mbere batayishinguye iyo migwi ntizohava ikibazo ca Kongo rero umuti wacu ni ikibazo cyoroshe gutorera umuti kuko urumva gihagaze ku nyungu z'ibihugu bikomakomeye cyane ariko kubigaruka ko aho tukavugira ibyerekeye nyine igihugu cyo
reka icyo kibazo muce gutangwa kucishyura inyishu yaboneka gute amahoro arama yaboneka gute mu buseruko bwa Kongo
amahoro tugarukanwa n'abatumije igihugu gihungabana kigira umutekano muke hitwa abantu sinzi ikongo no mu karere kuko burya Kongo ihagaze neza ikagira umutekano amahoro ibihugu byose bibanye bya Kongo byongera amahoro ndabyizeye reka n'ibihugu byinshi bya Afurika kuko Kongo ihana urubibe n'ibihugu 9 byo bya Afurika rero ibyo bisaba ibintu byinshi mugabo ikintu gihambaye inshuro ngewe hanini ndayibona mu Banyakongo ariko nitume batane mu Banyakongo Abanyekongo bakunda igihugu kurya Patrice Lumumba twabonye kandi bariho Abanyekongo abo bagashobora gufatanya n'abandi bo muri Afurika bo mu karere cyane cyane bo nyine basohore birukane iyo migwi birukane ayo mamiliti nasionale babitanguza ukundi gusha badashira imbere inda zabo bashira imbere ineza y'abanyagihugu babagwana shaka koko kandi bariho no mu karere bariho no muri Afurika nzima
Paul Nkuzimana nawe nyene atubwire ikintu abona cokorwa canke ibintu vyokorwa kugira ngo ingwano ihagarare mu seruko bwa Kongo n'abanyagihugu batekanigwe impunzi zironka amahoro hoko gukimushika ntahe Paul Nkuzimana icyo gihugu murakizi cyane gose
ego murakoze ibyo kugwa rero hari ibintu urambere hoho bisazwe ikintu cyokorwa icya mbere ni uko atagihugu cinjira mu kindi gihugu icyo twita souveraineté ukwigenga ku gihugu kuko navuze muri Congo nta bihugu bitari hariya muri kirya gihugu ibihugu byose byo mu karere biri hajya abasirikare bari hajya muri kaya karere ka Congo reka na Congo yose atakindi barongera atari kubandanya basaba kujya gutunguza ubwa mbere kirazira hakenewe uko atagihugu cinjira mu kindi ikindi cya kabiri gitubi murabona hariho ikintu dusanzwe dufise muri iki gihe hariho nk'aho usanga hari intebe zugawe ugambe ijo ni bintu bisanzwe bitoyi vyatira gukora amaguru masha ugambe ho kirazira kikazizo kugara imbibe kuko niyo iyo igihugu cyugaye imbibe ku kindi gihugu kuvyukuri nuba ufatiye ingingo icyo gihugu ufatiye ingingo abanyagihugu bato bato bo muri icyo gihugu cyanjye bo ku gihugu cyawe urimo kuko n'ubundi abantu bifise bo bavuga hariho usanga duzenya imbibe zo ku butaka zabo zazarugawe n'ubundi abifise n'ubundi bagira n'indege bagira n'amaguru ndetse bagira n'imodokari kandi ugasanga imiryango imwe hakurya no hakuno ugasanga abantu ni bamwe baragenderanira amasoko namwe bagahana abageni n'ibindi abantu bamwe n'inshuti zibindi abantu bamwe hanyuma rero ikintu gihambaye cyane cyane ikintu gihambaye cyane cyane ni uko abanyagihugu bonyine abanyagihugu bonyine ba Congo cyangwa n'abandi bo mu bindi bihugu reka n'ubundi bihugu byo ku isi yose bose bahaguruka kuko ibintu biri kubera ku isi izi ntambara zose tubona ni uko ibihugu byinjira mu bindi haba Burusiya muri Ukraine haba Ukraine mu Burusiya haba n'ayo masezerano y'ijana na mirongo inani na rimwe ya ONU yo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ine n'indwi agahura igihugu cya Palestina ni ukwinjira igihugu kimwe hakenewe yuko abanyagihugu bonyine aribo bitorera inyishu buwe bitorera inyishu rero ni ukuvuga yuko hakenewe yuko abakozi reka n'abanyagihugu abarimyi n'abandi baja hamwe bagashinga amashyirahamwe yabo bakajya bakunga urunani kugira ngo birukane izo multinationale kugira ngo bagire ubutunzi bw'igihugu bube ubwo igihugu ni ukuvuga ibyo mu gifaransa muri kwita nationalisation kuko ubwo butunzi bwose bwose biga barasabwa bukaba ubw'igihugu nuba yuko ayo mashyirahamwe mpuzamakungu aba yirukanywe kandi ibyizo yo gupfura bikakura akarenge ibyo bihugu kugira ngo ubutunzi bw'ibyo bihugu ubutunzi bw'igihugu bwa Congo
ndabona
kandi inzira yashaka uko itaboneka cyangwa babona yuko haba habaye guhagaza tuvuge guhagaza akazi mu masendika ndacyari cyane nko mu magara y'abantu no muri education muri azi uko n'ubundi amashuri yari yagoranye gutangura gukora greve bavuga bati umushahara nta kintu kandi ugasanga no mu bice bimwe usanga abantu bamaze nk'amezi umunani batarabona umushahara wabo ugasanga nk'abarimu bahembwa ivunde cyangwa amabido y'amamesa bahembwa n'ababyeyi ejo ndakamara amaza mu gihugu cy'ubutunzi
gusozera ndabona akanya katujyanye gusozera nashaka tuvuge nashaka tubanza tuvuga kuri ikibazo cy'umutekano gifite n'ingaruka mbi cyane rwose ku banyagihugu inzara ibatera abanyagihugu bicwa n'iyo mirwi nk'uko babivuga mu Kirundi ngo aho inzovu zirwaniye ubwatsi nibwo buhasigara benshi rero mu bahitanwa usanga harimo hari abantabonikora abanyagihugu basanzwe ikintu cyokorwa kugira ngo mu maguru masha abasivili bakingirwe ntibagwe mu nsoro ziba zitabagenewe cyanke zabagenewe ikintu cyokorwa n'ikihe mushya ntahe nyango Leonard mu kanya gato cyane
ibyo bikorwa usanga bamaze kubyishura igihugu cya Congo nuko gisubira mu mutekano kigashobora kuyigenga kuko nabivuze
mu gukingira mu buryo bwihutirwa mu gukingira abanyagihugu hoko bwike
bwihutirwa ku banyagihugu nta bintu mbona byihutirwa byoshoboka muri ibi bihe ko nk'uko twabivuze bisaba kuyikura ko zijya miriti nasiyonali bisaba kuyikura ko ijya migwi y'abagwayi abo rero babishyizeho abo bariko barasabura igihugu abo bashyizeho bashyigikiye ijya migwi ntabisi bo bazobikora urumva rero bizokorwa nk'uko twabivuze n'abanyekongo n'abandi bo mu banyafurika n'abandi bakure ariko bakunda abantu bakunda Congo bakigobotora agasohora iyo migwi hanyuma ko abanyekongo bagatunganya igihugu cyabo ko babibona abo cyane cyane ku neza yabo kavuga rero birashobora gukorwa n'abarongozi ba Congo mugabo bakunda igihugu bataje bahamira imishahara nk'abunzi muri ibi bihe bumva ngo umushingamateka afata ibihumbi nyamba ari 50, 33 n'ibindi baba ari abantu baje kwita ineza y'abanyagihugu bashira imbere ineza y'abanyagihugu mbere yo gushira imbere inda zabo
ibyo
mbona byokorwa ndabona wowe urunda ko tuvuga nka oni Congo ibyaho byarayinaniye koko eraba ijya mu tekinike zijya nteko z'abasoda barenga 2020 n'2022 na 2000 bamanyakirega 2000 nta mahoro bashoboye kugaruka ariko twoshobora kumva guhanura abakuru mu bihugu by'akarere ari SADC ari EAC ko ibiriko birabiko ngo bidahindutse bizogira ingaruka mbi ku butegetsi bwabo ngo twabakemura bakihanura bakikubita gashi kuko nabo nyine babigonzi bashobora gufasha kugira ngo ubwo ruhagarara umutekano muke bigabanuke batezurire abanyekongo ariko sinzi ko benshi ba icyishyumviro batugishyigikira ariko nifuza yuko abanyagihugu cyane cyane babyumvise babyumva neza mujya muratanga ibiganiro nk'ibi bakabyumva abanyagihugu nyine bashobora kwiyungunganya bakitunganya bagashobora guhabuza igihugu cyabo cya Congo n'abandi bene wabo b'Abarunda b'Abanyarwanda b'Uganda ba Central Africa reka n'abandi bakure bagafasha guhabuza igihugu cya Congo bishobora igihugu cya Congo ugihabuje kuko Afurika yose n'ubu
mukanya gatoya ndabona kare kagiye Professeur Paul Nkunzimana hoko gwiki kugira ngo abanyagihugu bakinyigwe mu buryo bwihutirwa eka n'inzankano zifatiye kumoko zirangire muri kare gace eka n'inyigisho mbi eka amajambo yo guteranya abanyagihugu kugira ngo bihagarare n'ubwicanyi bakogwa ko buhagarare hoko gwiki umunota umwe
ego murotse umwe bakoze cyane ubwambere hoho abanyagihugu ntibashobora gukinyigwa n'abandi ntabandi ndabakiri bashobora kubakinyira abandi abanyamahanga ntibikunda kuko abanyamahanga nibo bacera ahubwo izo njyane amoko n'ibindi kandi si muri Congo gusa n'ahandi hose ahubwo ingorane gusa ni uko abantu bari hejuru arizo cyane bakoresha ubu rero igikenewe ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu n'ubw'ijana igikenewe ni uko abanyagihugu bonyine aribo bagira inguvu kugira ngo ashobore kwikura muri izo ngwane barimo nta wundi muntu wundi wo hanze ashobora kubikora mu kibanza cyabo kandi ibyo ni ibintu bishoboka kandi nanoneho abanyagihugu umuntu yovuga ko ari abo mu bice byose byo ku isi kuko izi ngorane hariho n'ingorane zishaka gusa n'izo no mu bindi bihugu mu bihugu byose byo ku isi ntacyo yuko abanyagihugu bonyine aribo bahaguruka baje hamwe bagiye ku runani bashinge amashyirahamwe yigenga haba muri Congo haba mu karere haba muri Afurika haba muri Aziya haba mu Buraya haba muri Amerika abakozi bonyine nibo bafise inguvu zo kugira ngo bashobore kwikingira kugira ngo abo banyamahanga nabo n'amashyirahamwe asahura ubutunzi bw'ibihugu atahe ave muri icyo gihugu ubutunzi bube ubw'igihugu ubutunzi bube ubw'ibihugu byonyine ku nyungu z'abanyagihugu
Professeur Paul Nkunzimana murakoze cyane rwose ku kanyamahari radio ijwi ry'Amerika
urakoze nawe Fredi
mushyira nawe Nyangoma Leonard ndabashimiye cyane rwose ku kanyamahari radio ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo
ego urakeneye urakoze nawe kandi turagushimiye ko wadutumiye gusharira ibyiyumviro byacu ku byerekeye akarere k'ibihugu byacu n'isi yose nzima
turashimiye namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'Amerika mwakurikiranye iki kiganiro mufise ibibazo mushikiriza nimuze butinye kubishikiriza mushaka kuja ku rubuga rwacu akaba ariho mushikiriza ibyiyumviro eka n'ibibazo ku byerekeye cyane cyane umutekano muke urangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubuseruko bw'icyo gihugu mwakoze ndabifurije ibihe byiza
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi ry'Amerika kandi murakarama.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo. Buffalo soldier.
Jenner.